Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ijwi rya Amerika murano mango isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya. Zimerero mu ngingo nkuru nkuru z'ivyo tuza kubashikiriza tuza kubabwira ubukene bw'amazi muri komine ya Mabanda y'intara ya Makamba aho amezi abiri arumanye neza atamazi meza arangwa muri iyo komine ya Mabanda ubutegetsi buhumuriza yamara yuko atandwi zibiri zisigaye kugira ngo bashobore kuronka ayo mazi ariko imbere yuko tubashikiriza iyo nkuru tubanze tubabwire muri make ko Mike Pence icegera c'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze za Amerika yamiriye kuramakuru avuga ko ategekanya kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu hari hamwe perezida Donald Trump atitoje mu kiringo kigira kabiri muri 2020. Pence yaneguye bikomeye amakuru yasohotse mu kinyamakuru c'abanyamerika New York Times kuno w'Imana avuga ko ateye isoni kandi ari ikinyoma cambaye ubusa ni mu gihe kandi ivyigwa vyakozwe ku bijanye n'uburyo perezida Donald Trump n'icegera ciwe bavyifashemwo mu kiringo c'amezi atandatu n'igice bamaze barongoye igihugu vyerekana ko ica gatatu c'ababa toyi hari bo bonyene bashima ubuyobozi bwabo bategetsi ico kinyamakuru New York Times kikavuga ko ivyo ngo biri mu vyatumye bamwe mu ba Republicane bavuga ko perezida Trump atazo kwitoza mu kiringo ca kabiri co kuyobora igihugu. Mike Pence icegera ca perezida Trump yatangaje ko nyabuna tegekanya gushira inguvu ku migambi perezida Trump yemeje kurangura kugira ngo ashobore gusubira gutsindira amatora yo mu 2020. Igihugu c'Uburusiya catangaje kuri no w'Imana kuri Leta Zunze za Amerika izorungika vuba bwango intumwa yayo mu biganiro ku bijanye n'intureka ziri mu buseruko bwa Ukraine. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu Sergei Lavrov inyuma y'isaha imwe havuye mu mubonano yagiranye na mugenzi we wa Amerika mu nama barimwo muri Philippines n'umubonano wa mbere bagiranye inyuma yaho perezida Donald Trump yemereje ibihano bishasha ku Burusiya ku bijanye no kwivanga kwabo matora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Leta Zunze za Amerika nacyo yatangaje ku bijanye n'uwo mubonano. Lavrov yatangaje ko naho Amerika iheruka gusohora ibihano bishasha ku Rusiya ngo atawundi muti atari uko abategetsi b'ivyo bihugu uko ari babiri babandanya kuganira. Abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiislam babandanya gutakaza uturere mu ntara ya Nangarhar muri Afghanistani yamara nk'uko vyatangaje n'umutegetsi wa muri Afghanistani havuga ko abagwanyi bagenda binjira mu gisagara mu bisagara biri hirya no hino iyo ntara. Hezra Ali aserukira intara ya Nangarhar yabwiye ijwi rya Amerika ko abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiislam bashika ku 2000 bamaze gukwiragira mu ntara zitatu zigize Leta ya Nangarhar kandi ko bazabatanguye ibikorwa vyabo ivyo bemeje kandi n'abajeje umutekano bavuga ko abarwanyi ubu bari mu misozi iri hirya no hino iyo ntara. Tukibutsa ko igisirikare cya Afghanistan kiri mu bikorwa byo gutuza umuhari wa Leta ya Kiislam aho mu buseruko bwa Afghanistan ibikorwa gifashanya n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika. Abarwanyi ba Leta ya Kiislam baharugwa mu majana harimo n'abategetsi b'uwo muhari bakaba bamaze gusiga ubuzima muri iyo ntambara. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusaba imbabazi muri ko murumva yuko amwe mu majwi mutari ko murayakurikira nkuko mwari mubimenyereye ni ngorane iri mu buhinga bw'ivyuma ariko tukibaza yuko umwanya n'umwanya iyo ngorane iza gukemugwa ko ari mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara mudutunge gato imbere ko tukibandanya mu buryo buramvuye tubanze turabe yuko ibazo by'ubuhinga bw'ivyuma dufise kuri uno mwanya vyokemugwa. Nuko nshuti bakunzi mwakoze kutwihanganira mukanya turinjira mu kiganiro wanyu mu ntara nyezina kuko kakagorane ko muhinga bw'ivyuma twariko turababwira gasa nk'agakemutse mugume rero ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara. Abanyeshuri barenga 90 bahora biga mu gisata cha laboratoire kuri lise y'ubuhinga yitiriwe Henri Mwiranda iri ku Muzinda ni muri commune Rugazi ntara ya Bubanza. Nibagira yo bacira nayo bamira ni nyuma ya hushikiranganje bw'indero burungiki urwandiko kuri iryo shure rufuta ico gisata usigura ko budakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo kibandanye gikora nk'igisata cigenga. Inkuru ya Evariste Nziko Banyanka yishikiye ngaho kuri iryo shure.
Imbere y'umwaka umwe igwa vya laboratoire kuri lycée technique Saint Henri yo ku Muzinda, abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganje bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo. Umwigeme Aline Ntakirutimana n'umwe mu biga muri ico gisata ca laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo.
Twebwe twaravyumvise mugabo nitoze igituma. Twebwe twavyumvise ku banyeshure je bamwe barabimbajije ndababwira ati je ivyo navyonze. Hama tusha tufati ingingo yo kuja kwishure turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryo baryugawe cyangwa ryo baryafuswe. Hama tumaze gushika yo directeur turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene ko atatavyazi. Yatubwira rero ngo turindire gushika itariki indwi z'ukwezi k'umunani hatubwira ko ari hazo tubwira inyishu ya nyuma.
Umuyobozi w'indero muri commune Rugazi aremeza ko ico gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero. Bandora Yeremia asigura imvo n'imvano iyo ngingo.
Twabonye keteri bwo mu bushikiranganje imenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwarunze buryo shure babonye ko ari ibintu bidakwije bisaba yuko bashigikira yuko ryohagarara aho kubandanya rikora. Cyo gisata kijanye n'ibyo buvuzi.
Uwo mutegetsi w'igisata c'indero ku rwego rwa commune Rugazi nabo nyine yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ivyigwa. Bandura Yeremia afise icyo asaba abo banyeshure.
Gushika uno munsi nta ngingo turabona iyo bayerekeye abanyeshuri ubwabo. Mugabo mu by'ukuri ho rusange tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganje cyose yuko abahora bahiga bacha bahiga handi hantu biga ho bahari ibikwiye bisabwa n'amategeko. Hama kubijanye naho yari rigeze bari bashikeze umwaka wa kabiri mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko babarenganzwa ko ikibazo cyare tekibajana kuri kaminuza ariko mu by'ukuri ntari bwashikaho bakora ikibazo kibaje kuri kaminuza barageze mu mwaka wa kabiri.
Ariko ujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique Saint Henri afite icyizere ku iyo ngingo izosubirwamwo. Umufasoni Iratugabisha Joseline avuga ko ubuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana icyo kibazo.
Mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri representant w'ishure ntiturafata ingingo. Ni nayo mpamvu representant w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ibyo bintu ikuntu byaba byaragenze. Abana mu kwezi kw'icyenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo.
Mbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikirangaje w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yari yagabishije ko amashure y'abigenga atazoshikana 20% mu kibazo cya leta azofutwa. Iyo ngingo yari yerekeye amashure 35 yo mu gisagara ca Bujumbura, ane yo mu ntara ya Bujumbura, imwe y'Imakamba, 3 yo mu ntara ya Rumonge, hamwe n'imwe yo mu ntara ya Cibitoke. Mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka. Tuve ngaho ibanza dukubitire gato muri commune ya Mabanda intara ya Makamba, aha amezi abiri arumanya abanyagihugu bayo atamajya amazi meza baronka. Muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko bacumukura kugira ngo baronke ayo bakoresha mikogwa vyabo vya misi yose. Abajeje intwaro batanga ivyizero yuko atandwi zibiri zisigaye kugira ngo ico kibazo kibe cakemuwe. Babifashijemo n'ishirahamwe risanzwe ritanga amazi n'imiyaga nkuba mu Burundi, Regidezo. Ibyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Mabanda babwira ijwi rya Amerika ko ico kiringo cyose kimaze guhera atamazi meza bafise bituma bahungabana mu buzima bwa misi yose. Aha mbere bakemanga ko bagira uburuhe burenze kugira ngo bashobore kuronka ayo bakoresha. Aba ni bamwe muri bo.
Ngatwe dukorera ku muduga turashobora gushika nko masaha y'ijoro gacurana uvoma amazi. Uyu munsi ubuzima bumeze nabi cyane kuko turashobora no kurara ubusa kubera iki kubw'amazi kuko shitse ugasanga amarestora yugaye ugasanga amabuti keneye yuguruye bica sawa yuko cugura intoze inyamba ari nk'umuceri cyanye iki ugacuteka amazi ryo kwaronka urumva ko ari kibazo neza cyane imisi myinshi cyane gose kuko nkatwe dushika mu ijoro agiye tugende safari imodoka ikatugora tukaca tuza bwije kugira ngo rero ucuronka ya amazi cyanye kugira ngo ucuronka hujya mu iryo joro ni kibazo mugufisa amazi urashobora kuyifashisha inyamba ari nagatoki bakuye ruguru gashikoka gateka cyangwa ukakotsa kagafungura gacunwa amazi umuntu akavoma tiri waridoga naho aba mu ijoro umuntu agashika mu ijoro ukaronka mata muno yagira nte akuvuruka
iyo mbabwara hinduka cyane iyo tubuze amazi umva gutegeza guhinduka kubera habuze amazi n'icyo kintu nyamukuru usangana twebwe abagabo iyo dutashye muhira tugerageza tukajya kuyarondera amazi hama cyamba tukabura yo koga nuko ariko bimeze ni kibazo cyane gikomeye kubera utagira amazi niryo shingiro nyamukuru mu bintu byose bigize urugo abana baraye batoze ibintu n'ibindi bucyafu kubera kubura amazi.
Kubera iryo kena ryayo mazi meza bamwe mbonya gihugu bahitamo kuyagura kuba yafise bategereye ico gisagara yamara bakavuga ko basanga bakoresheje amahera menshi ku munsi. Merkiade Nkunzimana avuga ati
ko amazi aho tuyavoma ni kure cyane niyo hepfo kujya kurabara kugira ngo mukurikirane hari ya hepfo icya turuhagoze uko yatumye umutagisi vero na mahera 300 tuharura rije jana nina ije jana 2 na 222 cyasanga ari ngorane rero cyitamo gucuguranya niyo bije jana nakundi ya 180 nakivuze
hambavu yabo banyagihugu bakoresha ayo baguze hari nabandi bahitamo kwikora kuyo bakuye mu mwonga wa mushishi wegere gisagara ca Mabanda ayo nayo nuko tuzibonera asa n'umuhondo. Beatrice niyo nkuru dusanze kuri uyu mwonga ati aya mazi aratwikira amagara yacu
ne amazi aratugo
none aya none murayanga
eh harimo abayanwa bakunga ko nyene eh birashikaga dutera inzoka Mane twana mfanga bala bagwaza twege mbona bo twegeza amazi tukavuma amazi ku buntu kujya kwa tuvuma kera kwera ukenari gibubana mahera yo gusuma horo nka yo kuvuma amazi kwegeza mabomba abanyagihugu.
Abajejwe intwaro muri komine Mabanda barasigura icyo kera rya amazi byavuye ko n'icyo ariko barakora kugira ngo asubire kuboneka uko bitegerejwe. Leticia niyo nkuru ni mustanteri
nukuri ni kibazo gihambaye cyane tuyakenye ahomba byinshi imyidogi bamyinshi tizera yuko ayo kucya amazi akaboneka ego nibareme kuko turiko turiyumvira n'umugende wundi twosanura ukazana makemake hama kandi nibagenda onye hari ubwo buhonga canke za rusengo baravoma harondi kibazo kiri ubu kandi chatewe nuko ibarabara ariko rirakogwa dusukuri gisagara ca Mabanda bashishika burimbi hijya y'isoko gushaka komine na he haramatiyo y'amazi byahitanye navyo biko birakogwa ibarabara isa n'iryaheze kibazo katandwi nibaza ko inondo igahera itangura idahera amazi atabonetse ego borema borema.
Amakuru dukura mu gisata kijejwe ubuhinga mu vy'amazi mu ishirahamwe Regidezo amenyesha ko muri rusangi ibura ry'amazi meza rikunze kwibonekeza hirya no hino ritengwa nuko imiringoti icamwe amazi myinshi imaze igihe kirekire itarasubirizwa. Ivyo rero bikaba bisaba uburyo bwinshi ryo shirahamwe ridashobora kuronka muri kino gihe kugira ngo iyimaze gusaza canke kugira ngo yitagishoye gushitsa amazi mu mihana isubirizwe nkuko ayo makuru abandanya vyemeza. Imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Tukiri mu yavugwa mu ntara imiriro ya Nyakanga muri parike ya Ruvubu uno mwaka aragabanutse cyane ugeranije n'imyaka iheze. Ivyo nibivugwa n'abajeje gukurikirana ico kibanza gihurumbirwa n'ingenzi ziza kuratira ijisho ziraba ibikoko bitandukanye biba mu Burundi. Abatungwa gatoke mu guturira ico kibanza n'abahigi n'aborozi nkuko muvyumva muri no nkuru ya Fidel Antoine Sabimana.
Mugindiro guruhongore kama gwaruvubu haba ku ruhande rw'intara ya Cankuzo cyane ku ruhande rw'intara ya Muyinga hose yaracunzwe uri kurarengana hari bice bimwe bimwe byahiye bimwe muri ivyo bice ubwatsi buracari buto aho bivuga ko arabahinga bacungera parke baba bahaturiye kugira ngo ibikoko birisha bironke ubwatsi muci gutyo nibitoroke parke mu myaka iheze ko muri aya mezi wasanga igice kinini carahiye aho naho haba haturiwe nabononye. Matias Darizi umurinzi wo muri iyo parke aratubwira abadomwa ku rutoki muri ubwo bwononyi bwo guturira
borozi cyane cyane nabo budukoko dutodo abarovyi nabo nyene bashaka guturira ariko si cyane kugira biborohere kujya kuroba tumaze kugenda tukababona bace babasha batubonekare biruke.
Joseph Rurahemuka wo muri komine ya Buhinyuza mu ntara ya Muyinga ku nkengera za parike ya Ruvubu aremeza ko yahora akora uruhigi rw'inyamaswa bigatuma turira imiriro ariko ubu yarihanye arabiheba.
Yeri umwana kwari narahiga none ubu ndikoriye naho cyo bene ruzikiro nka twagezeze gukora nkuko turahinda gikasubira naho yo bunyesha make tumufata nkuko ubu nabigenduye sanga twegwanya gihugu twatwe turihonda kubera nkibi nibinyabuzima tutatwa harura ati ibinyabuzima bivise amaraso ntayo dufite dufate rero nkuko none ko dufise ko bivise amaraso ntayo dufite leka tujye turaraba abasahirya n'ihino nkuko abakuru babitubwira.
Uwo mutama w'imyaka 67 aremeza ko yaramaze kubizira agapfungo kandi umuhungu wiwe ari mu bayobozi b'abarinzi ba parike.
Yafate mbere nasima n'umuhungu wo kwanze niwe musefu niwe niwatubongoye maze narabyigize aciye mbere niwasiya ndeka ati kuri iyo mitego ngaho ati ureke ibintu by'abantu ntuzohava ubwira ntuzohava ufutaragera nabundi nubari hajya icyo gihe mugatanwe imyaka yego twararonkakoye kandi ze baranegeze no kuza kumfungira ibuhinyuzo nuko wese yeze mvugisha ukuri twa twatetse kagereke kandi abanyanya kandi mu mihana basaba kanda kumfu ngaze ko nda kubwica kuri ko bambwe ati du ingunyigane tuganire urumva kara gatego ntibari n'ubukira.
Mariko bakunda intwari umuyobozi wa parike ya Ruvubu avuga ko kubona ubu parike irinzwe neza ari kubera umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'iterambere PNUD ryafashe mu mugongo mu kubaha uburyo bwo kuhimiriza abanyagihugu baba ku nkengera.
Twabaye kwanza kwigisha abene igihugu bari ku nkengera za parike aha makumisitumba ihandi bibe na parike kugira ngo tubaze turabikunda twobahindura babanze bahinduke babanze bakunde parike abemeye barahinduka bacagira amashyirahamwe mbere bacabagira kubasubiza ibikoresho bari bafite yaba magazari yari yahetse bifite hajya haruguru ibintu aho twakwegeranyije hari ibikoresho bitari biti amacumu imyami ibiti icumba gishakuze.
Mark bakunda intwari avuga ko uwo mugambi watumye bakorana neza n'inzego z'umutekano mu kurinda urwo ruhongore kama.
Uyu mugambi wadufashije hari ibintu z'amapatrouille sejour baradufasha bakaduha uburyo ugasanga mu kwezi turajanye turamaranye indwi mu ishyamba dupatrouille hamwe turi mu ishyamba turi kumwe hanyuma tukavanayo ishyamba tubera ikintu cyiza cyane kuko tugiye tukamara iyo minsi turabona ko hari ikintu cyahindutse mu ishyamba kera twe twijyanye twenyine abakozi b'iwacu tugiye twenyine usanga nk'ubu ugashaka gutuguye nk'uko ku mugwi w'abahigi muniniya wasanga twe dushye tugira ubwoba mu gujanye n'abasoda cyangwa umupolisi wumva ko nawe uremye. Icyo turagishima cyane kuva uyu mugambi uziye yuko hari ikintu cyahindutse hanyuma haba no mu bijyanye no gutreta amadosiye kuko turakorana n'aba OPG bari hanze cyangwa twe tukagira iyo umushiriye umuntu uzenya bafashwe ngaha bakoze amakosa urabona yuko ibintu babikoze atangwa atavuza ataga kwigimanga kubera inyigisho zageza ziraba.
Mark bakunda intwari asaba umugambi wa PNUD ko bandanya ubafata mu mugongo kugira ngo bashore kubandanya bahimiriza gushikaho batuze ubwononyi ubwo ari bwo bwose muri urwo ruhongore kama. Mucankuzo Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara. Impunzi z'Abarundi zigera ku 382 zimaze amezi indwi mu ikambi y'agategekanyo ya Munge Monge yubatse muri sektor ya Mutambara iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Zisaba ishami rya ONU ryita impunzi RCR kuzimurira mu kambi nshasha iri kuyubakwa ahitwa Mulongwe ni muri territoire ya Fizi. Izo mpunzi zisigura ko aho ziri ubu zugarijwe n'ibibazo bitari bike, muri byo harimo nko kubura impusha zo gusohoka hanze y'inkambi co kimwe no gufungurirwa nabi. Ivyinshi kuri ino nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje ujya Amerika muri Congo.
Inkambi y'agateganyo yubatse mu birometero bigera kuri 5 n'umujyi w'Ibaraka ikaba yiganjemo impunzi z'Abarundi zagiye ziva mu ntara ya Rumonji na Makamba, aho izi mpunzi zicumbitse mu rupangu rwubakishije amabati n'ibihangare bisakaje amabati. Zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byo kutagira uburenganzira bwo kujya gushakira imibereho hanze y'inkambi kandi zihora zihabwa ibiribwa bidahagije.
Tubayeho nabi gose, ntironka uruhushya rwo gusohoka nituronka kazi ngo tugende kurondera nk'abandi hari nyigihe tujya rimwe ku munsi urumva tujya rimwe ku munsi nk'ufise abana ndwi batandatu munani usanga abana babayeho nabi dutera twonda ho gutera tubyibu urumva twasaba ko bodukura ngaha bakadushira mu makambi natwe tukarondera nk'abantu
turabayeho nabi cyane ubuzima dufite ngaha hari aho abantu tumaze ngaha amezi atandatu hari abamaze amezi ndwi twugaraniye ngaha muri kino kigo ni ukuvuga ubuzima dufite no kuri ubuzima bwiza cyane abana ngaho ariko barateseka agasama ibigwara bitandukanye kubera kugaranye dukoraniye ahantu hamwe ataburu dufite bw'umwidegende kuvuga ati umwe yaba iwiwunda biwiwe urumva ingwara zize zihurira ahantu hamwe rero kosaba no kuri mudufashe yani mudusabire badukure hano hantu
twashatse kumenya ibyo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga kuri ibi bibazo byugarije impunzi ziba muri inkambi y'agateganyo ya Mongemonge zitwegera Jamikitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi ari nawe ufite inshingano zo gutanga uruhusha muri iyi nkambi maze adutangariza yuko bibagora gutanga uruhusha muri iyi nkambi y'agateganyo ariko kubera igihe kirekire impunzi zimaze muri iyi nkambi bagenda batanga uruhusha ku bantu bake bake iyo bagiye guhaha cyangwa se kugura nk'amayinite uyu mugabo akomeza avuga yuko batinya ko inzego zishinzwe umutekano zishobora gufungira impunzi hanze y'inkambi mu gihe abaturage b'abakongomani bazifatiye mu mirima yabo bari kwiba imyumbati cyangwa zigakora andi makosa nk'ayo Apollinaire Niyiragira wahoraga aba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira yakoze yo kuba yarafashwe n'inzego zishinzwe umutekano muri uku kwezi kwa karindwi gushize avuye mu nyeshamba z'abarundi za Forebu ziba mu misozi miremire yo kuri Gatobweho muri grupe ma ya Kigoma izi impunzi zisanga zitari zikwiriye kwitirirwa amakosa akogwa n'abandi baturage babanze inkambi kuko icyaha ari gatozi zisaba nuko n'uwafatiye mu cyaha yashigwa imbere y'ubutabera
impunzi ahiri iragayika niyo wakoreka ikintu harenganye undi muntu atari impunzi bakagitwara byagira ya mpunzi ubu niho hiva ikintu hanze kigiye avuga ati abarundi n'abasuma niho hivwa abakoresha inkoho hanze aha twege mu rugo kwese twagira ko tubasuma kandi nabo bari ngaha mu rugo batazi no kurasa iyo nkoho bayibona gusa abayiheje muga kubera impunzi itagira ivugira cyangwa itagira aho bihagaze bateza kubitereza kuki kuri ya mpunzi ati ya mpunzi niyi iri kwiragirane iriba ubwo iyo mpunzi mamba yivye ntiri hejuru yitegeko yivyo mimba ati bakayibona barayifata bayirengushe ngaha imbere y'ubutungane buturi imbere yacu hama bayihane apana kuvuga ngo impunzi ziriba iyo mpunzi iyo amayiba imyaka yose ntifatwe none ivyo bibitwara iyo stock ifise bitwaramwe none iko basi twego twiba hari abasefu ngaha none abasefu tuvyinzira n'abari bazoze barabiraba ati bavyivye ati twe kantu mu kwivyo bintu mwivye hama kabiri gatatu bizomenyekana abasuma n'abatari abasuma
impunzi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira sanje na Mongemonge zigenda zinubira ubuzima bubi zibayemo bitewe n'ubwinshi bw'abantu ndetse n'imirire mibi zikaba zizimurirwa mu nkambi nshasha iri kubakwa imurongweho muri teritwari y'Ifizi Bedasengabo kubwijwi rya Amerika imongemonge ho muri teritwari y'Ifizi
tuko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yuko tugisozera tubanze tugaruke ku nkuru mwadusabye kugaruka ko ha umugunya butatugizwe na leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe n'ishami rya ONU gita impunzi RCR bashizeho kugira ngo utegure ingene impunzi zizotahukanwa hari kuwa gatanu w'indwi yahera umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yari adutegura ino nkuru dusubiye tuyumvirize
kuva mu ntango z'iyindwi hagumye uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania rwatewe n'uko zimwe mu mpunzi zifuza ko zotahukanwa vuba kuko baheze amezi arenga atatu abashika ibihumbi cumi na bitanu biyandikishije ngo batahukanwe mu gihe bari bafashe ingingo ko bagiye kwitahira n'amaguru hamwe batuhabwa imodokari vyabaye ngombwa ko kuri uyu wa kane ku mugoroba abatwara igipolisi hamwe n'abatwara ikambi zose z'impunzi babagirisha inama yihuta yo gusukamwo mabisi izo ntumwa za leta ya Tanzania zabwigiye zimwe muri izo mpunzi zifuza gutahuka ko zotekana zikarindira gushikaho zizotahukanwa mu buryo buzwi iyo nama yari yatumiwemwo impunzi zose uyu n'umwe mu bariyo
ubwo butumwa bwa rubu Tanzania irabakunda yarabakiye gushika n'ubu irabatunze kubera iki mwihuta mwahunze kubera ingorane z'umutekano muke none mwabonye ko amahoro yagarutse. Tanzania ni igihugu cy'amahoro, ikeneye ko mugenda amahoro mugashika mu gihugu cy'amahoro.
Izo ntumwa zabwiye impunzi kuwo mugwi nyabutatu umaze kugira urugendo rwa mbere rwo kuja kuraba ingene mu Burundi ibintu byifashe.
Nibasubira kugumuka izofatwa yuko ari leta yoba itewe ko leta yiteze kubivuna mu gihe busubira gutera ibiri byari byo byose yaba DRC yaba MCI kuvuga kwa mukuru wa makazi cya Hepoli bitegwe kuca babivuna. Turababwiye yuko utahana impunzi hicara imigwi itatu uvuga mubaza kubyikana n'igihugu impunzi zavuyemo, igihugu impunzi zahungiyemo hamwe n'ishyirahamwe rigezwe iby'impunzi ku isi UNHCR. Ati icyo gihe rero barindire baracyabiganira uko ari batatu, leta y'u Burundi ntishobora kubatwara yonyine cyangwa leta ya Tanzania ntishobora kubatwara cyangwa UN ntishobora kubatwara batahejeje ibiganiro. Udoteri Ruhaga yavuze yuko azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania.
Umwe mu bahawe ubwo butumwa ari mu bifuza gutaha avuga ko bashimye ko ikibazo cyabo camaze gufatwa mu minwe maze nabo bahitamwo gutekana.
Kandi byaratubyoheye cyane. Muri make batubwiye ko bifuza gutaha twarindira gato ko ibintu biriko birategurwa. Nta kiringo batubwiye ariko turabyiteze ko mu minsi bigiye gushoboka. Ubu turatekanye. Twebwe tugiye kwishyuza ko twavuga duti twebwe mwaratwanditse amazina muratwakisha maze gutwakisha rero abantu twese tugira isuzuma rero ko tugiye gusubira iwacu. Rero tugiye dusaba dusaba kugira ngo dusubire iwacu ijambo twagiye neza cyane rwose. Kugenda n'amaguru naho nyine byari bikenewe kubera umuntu arazi ingorane umuntu ari mu nkambi n'ingorane zikabije cyane ngo bituma umuntu yo bandanye bikora ngaho.
Ijwi rya Amerika ryabajije umwe muri abo bashaka gutaha kw'ico bahunze caheze nawe ati turafise amakuru akwiye ko mu gihugu cacu hari amahoro.
Nyakanze tugeze twaburaba ngo tuma ugo mu Burundi none abategetsi ko nyine ari bo ari bahagutse bakagira ati twaragiye wagiye mu Burundi twasanze amahoro ari murengera. Tukavugana n'abantu bari bakatubwira ati twebwe nk'uko tuje tubayeho neza turajya turajyana 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 umva amahoro mu Burundi atariye. Kandi na bamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakabyibabira bakabyibonera. Ubu dukeneye tugerageze kwa buzima buri ngaho n'umubabaro urimo n'umuhangayiko n'ukuri nta kenewe dufata n'ibindi byinshi. Kuko tubaga tujye twara gupfa turudandazwa rero dukeneye nko turudandazwa. Ahubwo dukeneye kujya mu gihugu twasa kuko tutubatse tugikomeze dufatanye n'abariye hope.
Igihugu cya Tanzania kirimo impunzi z'Abarundi zirenga 244 abamaze kwiyandikisha ngo batahuke barenga gato 15,000. Uko gushaka gutahuka byatanguriye mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa irimo abarenga 126 mu gihe hari amakambi y'impunzi 3. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Akawe no kuriwe Pierre Claver Niyonkuru duce dusozere ikiganiro cacu cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunze mwumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Imbere yuko duhana gahindukira ya maranda batumire mu biganiro byacu biri imbere, aho harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 naho uruganda rw'ijwi rya Amerika rubategurira amakuru ruraza kubashikiriza amakuru azoba agezweho mu Burundi. Igihe c'isaha 1 n'igice tuza kwibanda ku makuru azoba ariko aravuga irya nino ku isi na cyane muri Afrika. Mwakoze rero umwe mwatwumviriza Innocent Kimenyi na Diane Nahazo mari kumwe muzosubira ejo nkaho twatanguriye.